Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru wizi tatu wa Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com muri weneza nshuti mwese namwe akunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga uyu munsi genekezo rya 2025 kwa gatanu no munsi udasanzwe mu Burundi no munsi abarundi makwije imyaka yo gutora bari mu gihugu bazindutse bitaba amatora y'umukuru w'igihugu amatora abashinga amateka hamwe n'amatora yabaje nama b'amakomine ico gikorwa rero abarundi bariko baragisozera neza muri aka kanya turiko turashikiza ikiganiro amatwi yadusumira ico gikorwa cagenze neza nta misurikano canke imishamirano yabaye kandi nta migomoko canke bwicanyi bwabaye ariko amatwi yadusumira uburyo bwo guhanahana amakuru biciye kuri internet bwahagaritswe ikiganiro cacu muri sanga cyo munsi tugiye kukibashikiriza turi ku biro bya radio Ijwi rya Amerika ubwa mbere tubikoze mu kiringo ca meza renga abiri aheze kubera ibihe turimo by'ikiza ca corona nkuko twabwiye katari gake muri minsi dukorera mu ngo zacu kubera ico kiza hanyuma rero ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo gushora guha karyo abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika aho bari hose ku isi kugira ngo bashikirize ivyumviro n'ivyifuzo byabo ku migambi umutegetsi azoba yizigiwe n'abarundi yoshira imbere mu kiganiro muri sanga cyo munsi rero twatumiye ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscou mukanya nibaza ko tuzoba turi kumwe twatumiye kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga ari mu Burundi muri neza ambassadeur Mbayahaga bose niyoza ko mukanya tuza kubabona ariko imbere yaho nashaka umushyantahe Eric Sengimana sanswe yarongoye ishirahamwe Ajap africaine ishirahamwe nyafrika ry'ugwaruka tubwire mu ncamake ukuntu ibintu biko biragenda muri aya matora Ajap africaine n'ishirahamwe arongoye rikaba rero riri mu mashirahamwe ashika 40 ariko aragenduza amatora mu Burundi muri neza Eric Sengimana
Mwiriwe mweza na wali kwa ratu mbiza andawa hai mwiriwe na mwezi mweze mwini mwini kijio za radio juja Amerika andawa hai mwiriwe.
Mwiriwe mweza mwura kuminga ho?
Ego nganji jumbura tura kumiri.
Ego mutugire ishira mweliri mwini chukiko wachu kugendu za matura mbiga ahumga gendu jeni hehe avalorezi ishira mwedanyo bali mwivihe bichevigihu.
Murakoze cyane abarorerezi b'ishyirahamwe ryacu bari mu ntara 18 zigize Burundi tukaba turiko turakurikirana igikorwa cy'amatora mu Burundi bwose
icyo gikorwa muri izo ntara muri ko muracubwira mu matora cagenze gute
ego nk'uko Federice bisanzwe amatora uno munsi ni kigenekerezo rya 2022 aho abarundi baramutse batora indongozi na cancane indongozi mukuru w'igihugu cy'u Burundi abashingamateka n'abajyanama ba komine. Rero igikorwa cy'ugutora cyabaye mu Burundi bwose aho abarundi bose baramutse bazinduka gutora indongozi. Henshi na henshi igikorwa cyatangiye ku mwanya wategekanijwe n'ibiro bijejwe amatora semi igihe cy'isaha 12 ariko hari naho ibikoresho byashitse bikerewe igikorwa gitangura igihe cy'isaha 12:45 hari rero naho batanguye isaha 12:45 bivanye n'ingene ibikoresho byashitse biteze. Rero igikorwa navuga ko muri uyu mwanya turiko turavugana igisaha 10 zo mu Burundi nababwira ko igikorwa cyo gutora gitari cyarangiye henshi nk'aho twagiye turaca n'aho indorerezi zacu zinyerereye ariko haza umwe. Ibikorwa rero muri rusange cyagenze neza nubwo hariho navuga ahibonekeje ibitegenzwe neza hamwe hamwe ni kuvuga nko mu ntara ya Cyanzu mu ntara ya
kubyerekeye cyane cyane umutekano umushyikirano w'Isengimana byagenze gute muri rusange.
Ego ibijyanye n'umutekano muri rusange byagenze neza mbere uno munsi hibonekeje soda benshi ku mabiro y'amatora ndetse n'abapolisi nabo nyine barimo amatora aracungerewe ariko aho bita ku Muyira muri Bujumbura nk'uko nariko ndabivuga hariho abantu baje n'imodoka bari bitwaje inkozi ibiri imwe ikaba yashoboye gufata n'abajeje umutekano iyindi nayo irabasika bakaba bagiye bayitwaye. Rero bibonekeza ko bari baje gutora amatora ariko ntacyononekaye
muvuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
yafashwe yafatwa na niyo mboho ubundi aragenda akaba ari mu mirimo y'ubutungane
ava mu ntara yihe
ari mu ntara ya Bujumbura aho bita ku Muyira niyo ibonekeje abantu bari bafite inkozi ibiri.
Hari ikindi kibazo gihambaye cyatangajwe cy'uko ubuhinga bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe internet bwahagaritswe ayo makuru ariko aravuga mu rundi niyo.
Ego nk'uko mubizi ubuhinga bwahagaritswe bwose ku rwego rwo kwa internet kuko internet ntikira akora amamayira ikarakora ubwo rwo zirakora ikintu cyo gihe cyahagaritswe hagaritswe bya unyungurukana bamenyi bita WhatsApp na Facebook akaba aribwo bwonyine butari bakora mu Burundi na indorerezi zacu zagiye turabibona mu ntara zose aho baherereye Facebook na WhatsApp ntabwo ziriko zirakora soko bakoresha ubundi buhinga bw'ingene bashobora guhanahana amakuru cyangwa ingene bashobora kudekoda ubwo buhinga nibo banyine bashobora kuronka amakuru babicishije kuri ubwo buhinga ngarukanabumenyi.
Turagushimiye cyane rwose Mushyirantahe Nsengimana Eric kuri ayo makuru mashasha muduhaye y'ukuntu amatora yagenze mu Burundi k'amatora ariko arasozerwa muri iki gihe turavugana. Murakoze cyane rwose.
Nawe murakoze cyane. Sinzi ko twabwira n'ahandi hagiye haribonekeje utunenge.
Utwo tunenge ahandi imbere ko mugenda murashaka kutubwira ahandi hibonekeje utunenge ni hehe utwo tunenge twarutuhe?
Murakoze cyane. Hariho ahandi hibonekeje utunenge ko narabivuze mu ntara nko muri Bujumbura meri aho hari hibonekeje kuri bitoke kidike cya Rama aho abatemere batatanzwe na Seni ariko bakaba tumaze kuhashika icyo gihe kuhashika bamaze kubangira kwinjira baciye batanu hanyuma kandi harimo kandi no muri nanyene muri meri aho hari umuntu yashaka gutora adafite karite y'itora akavuga ko yakwemewe mu mwaka w'2025 bikaba byateye mu mwaka w'2025 bikaba byateye ikibazo aho hose hari muri meri ya Bujumbura. Hariho rero n'ahandi ibonekeje mu ntahangwa umumambure wa sesi ntahangwa aho yagiye arasubiriza abamambure ba birodo vote abakuraho bategereje gukorera akabashyira ahandi hanyuma umukuru wa jejwe akanama kajejwe amatora akaba yaciye abihagarika ibyo bintu akavuga ko izo serenitate zose yagize ataco zivuze
hariho n'ikibazo
yitaba kuri seni
hariho n'ikibazo mushya ntahe Eric Nsengimana c'abantu boba batari bafise baje nyakuri boba bari mu murwi ujeje gutunganya amatora ico kibazo bakivuze kwiki
ego nuko aho twaciye henshi novuga aho byibonekeje cyane kuri sample y'amatora kuri aho bita ku Bafaransa kuri kwa mashyira y'Abafaransa ndetse no kuri Ave Marie no mu Buterere aho twagiye tubaca henshi twagiye dusanga abamambure bakenye bakagira amabaje aberekana ko ari abamambure bakenye bajejwe ibiro by'itora bakaba bavuze ko basanze mu bikoresho babahaye harimwo imigozi ni migozi n'amakote baje akamabaje yari arimwo ivyo navyo bakaba baciye babivuga hejuru hanyuma barabihokomeza ni ukuvuga ko bakoze atamabaje bafise bari bafise ibindi myambaro iranga ko ari abakozi ba Leta.
Murakoze cyane gose Eric Nsengimana, ndabashimiye cyane gose. Nkuko twabibwiye rero abatubireye mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twakoreye muri studio zo mu ijwi ry'Amerika ni ambassadeur Edouard Bizimana akaba aserukira Burundi i Moscow. Mwiriwe neza ambassadeur Bizimana.
Mwiriwe neza nyakubahwa Frederic, murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ngirango aga telefone kangoye ndagifatiye hagati nagomba ndamutse abo turiko turasabikanya kino kiganiro ndamutse n'abatwumviriza bose hanyuma ngirango nocangira ko ngateza abarundi cyane kuri iyi ntambwe bateye mu gutsimbataza intwaro rusange ya demokarasi twibuka yuko abarundi kubona bashobora gutunganya ibintu byabo ataba baciriyemo ku buryo bwabo bitunganirije ari ikintu gikomeye cyane. Murazi yuko aya matora yateguwe ku buryo abanyagihugu begeranije bagatubika umukanda kugira ngo batere iteka igihugu cyabo nabo bitere iteka. Nukuri ni intambwe ikomeye cyane, barakwiye gushimirwa kandi bizohesha iteka abarundi hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Ngirango ndashobora ndagaruka kuronka kanya ko gusubira kubigaruka ko
ego nkuko twarabwiye rero murongo wa telefone ya mirongo ya telefone yari yagoranye. Turi kumwe kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga, wewe akaba ari mu Burundi. Muriwe neza ambassadeur Mbayahaga.
Nagize mwiriwe nyakubahwa Frederic, ego murakoze cyane. Na jewe mbaye nka ambassadeur ari mu Burusiya, akatelefone kare kazoranye niho ngifata ikiganiro, ariko nagomba ndamutse abo dusangiye kuremesha kino kiganiro ndamutse nabo ariko yatwumviriza
yego mire ka tuje mu mizi ikiganiro cy'uyu munsi twibande cyane cyane ku byerekeye imigambi mubona kwihutirwa yorangurwa n'umutegetsi wese azo bayagize amahirwe yo kwizigirwa n'abarundi. Reka dutangure kuri mwebwe bwa mbere na mbere, ambassadeur Bizimana, mutubwire ikintu ibintu mwibaza ko byihutirwa abarundi banyotewe, ikintu umutegetsi wese azotorwa muri aya matora yoshikiriza ubwa mbere mu minsi nk'ijana ya mbere ni nk'ibi.
Nibaza yuko umuntu yofatira ku byo bavuze kuko biyamamaza barahuze baremereye ibitarike abarundi. Nibaza rero ko ica mbere na mbere bo kwihutira uko gushira mu ngiro ibyo bemeye, ni nacyo gituma ni naho bazobonera yuko batihindukije mu ijambo. Nibaza ko ica mbere coba ikintu cyo ku murabona ubu isi n'u Burundi bihanzwe n'ikiza cy'iyi coronavirus. Nibaza ko ica mbere coba ico kuraba ingene ico kiza kitobandanya cinjira mu Burundi bakabandanya bakizitira kugira ngo abarundi babandanye bafise ubuzima bwiza, ni naho botuma bashobora guteza imbere ubutunzi ico ni cyakabiri kuko bavuga yuko munda hararinzara hakazinduka inzigo kandi murabona yuko bifatanye n'iki kiza nyene ubutunzi bw'ibihugu bitari bike n'ubwo Burundi ngira ngo budasigaye inyuma buzomererwa nabi cyane kubera ata murabona imbigo zirugaye nta bantu bagitembera nta bintu bigishorwa murabona yuko ari ibihe bigoye nibaza kwico kintu abazoba batowe bogikorera ko cyane donc ubutunzi kuzamura ubutunzi bw'igihugu hanyuma no gushimikira cyane cyane gukingira amagara y'abanyagihugu mu guteza imbere ubuvuzi.
Yego me ambassador Isidore Mbayihaga namwe ibintu mubona byihutirwa umutetsi wese azoba yatowe yoshira imbere ika yorangurira abarundi ika no mu minsi ijana ya mbere utegetsi bwiwe ni nk'ibi.
Murakoze cyane nibaza yuko abahiganwa bose baronse umwanya ungana wo gushikiriza abarundi imigabo n'imigambi yabo mu bihe by'imyamamaza. Ubu rero nakanya k'abarundi ko kwerekana abo bagomba bumvise afatiye imigambi myiza kurusha abandi mu kumutora ngo azabarongore muri myaka rero indwi imbere. Ibyo rero biriko biraba nk'uko mwavuze uno munsi matora ariko yasoze bakoze muhoroza ninjiye mu kibazo mumbajije umuntu wese muri abo ariko barahiganwa yohava ari amahirwe yo kurusha abandi amajwi nibaza yuko ibyo abarundi bamwiteze ko ari byinshi mugabo munyemerere ndabitunagure mu duce dushyira nk'umunani. Abarundi babifuza ko utsinda amatora yobakorera icya mbere nk'uko muvuze muri iyi minsi ijana ni uko uba ubutungane kuri bose. Icya kabiri ni uko oba leta umuvyeyi ahumuriza bose kandi akabakingira. Icya gatatu ni uko atanumwe yogirirwa nabi aho ibyiyumviro bya politike byiwe cyangwa by'umugambwe arimwo cyangwa aho ubwoko bwiwe aho intavukamwo cyangwa idini arengeramwo. Icya kane nibaza yuko abarundi barindiriye yuko hoba iterambere ridakumira. Icya gatanu uburongozi bunywanisha ni ukuvuga butubashyira kuri kahise kabi ahubwo bugomba gushyira hamwe abarundi kuko uburundi bariko bwaciye mu bihe bitandukanye bigoye. Icya gatandatu ni uko hoba uburongozi bugwanya igiturire n'akarenganyo hanyuma akantu k'indwi kuvuga abarundi barakeneye amahoro n'umutekano kuri bose kugira ngo n'izi mpunzi ziri hanze ziheze zitahuke bubake ubundi bw'abarundi bose bene mugabo umwe. Icy'umunani navuga ni uko woba umugambi wihuta wo gukingira ibidukikije kuko urabona yuko ibidukikije mu gihugu cyacu biriko birageramirwa kubera imyuzurira n'imvura nyinshi. Ibyo rero muri iyo minsi ijana mwavuze abarundi turiteze yuko hazaba impinduka kuri ibyo bintu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kuri radio ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga ikiganiro cya mbere dukoresheje turi muri studio za Voix d'Amérique z'ijwi rya Amerika haheze nk'amezi abiri kubera ikiza cya corona nk'uko twabibabwiye muri iki gihe turafite umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika. Aimable muri neza muri hehe
ndabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nayo nabonye mwandika yuko twasigiye nimero kandi murakoze cyane kuduhamagara.
Yego
jeho narindirira amatora yagenze neza hama nk'uko nari kundi mwandika yatora bivuga ni kuraba abahiganwa baze kenda bashyiraho intwari nshyitse.
Ni icyumviro gihambaye cyane rwose musabye ko abariko barahiganwa boshiraho intahe ishitse. Ni byiza cyane rwose murafite ikindi cyumviro cyangwa ikibazo?
Ikindi cyumviro ni uko byano mperere byagenze neza bavuga bya interineti nyibaza ko nubwo byabyabaye byabaye gato y'imbwa ko nimero yitanze kuri interineti nabyo byakase sinkaza ngo ko byano ari mperere byariko birakora.
Ni byiza cyane rwose urakoze Bamble. Murakoze reka duhe n'ijambo Nkundimana mwiriwe neza muri hega Nkundimana mwiriwe neza muri he
ubu ndi mu karere ka Nyanza.
munafiki wazo munafiki chumbiro tuliko tuvuga ku matora yabaye ariko araba mu Burundi ariko yasozerwa muri iki gihe amatora yabaye mu gihugu cyose amatora y'umukuru w'igihugu amatora y'abashinga amateka n'amatora y'abajenama b'amakomine tuko tuvuga cyane cyane ku migambi umutegetsi wese yazogira amahirwe agatorwa yoshikiriza mu minsi ya mbere duga ku ijambo icyumviro ikibazo
yuko nje ntahonye no kubivuga mbere icyo ni ikibazo najyaga nganira n'abandi Barundi cyane cyane muri bamwe bari kwiyamamaza ubu ngubu hari ikibazo kimwe Abarundi dusigaye dufite ni ikibazo cyo turi benshi hanze kandi twakagombye kuva imbere mu gihugu turiyo tukubaka igihugu cyacu none amatora yakagombye kuba mu mucyo yamara kuba mu mucyo noneho natwe impunzi tugataha cyane cyane abari hanze twakagombye gutaha tugafatanya n'abari imbere ikibazo rero nanone mfite abenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ese amatora ararangira mu mucyo ariko njye ndumva ntabasha ndumva ntabasha kumvikana nabo kubera ko ku ruhande rwabo bavuga ko amatora aba mu mucyo atagomba kuba mu mucyo ariko njye numva ko agomba kuba mu mucyo kuko amatora yarateguwe yiyamamaza neza buri muntu wese ku giti cye yari yiteguye ubwo rero muri make Imana idufashije twakagombye kubona havamo rezilita nziza umurundi wese yishimiye
murakoze cyane rwose nkunda Imana ibyiyumviro byiza cyane rwose reka duhe ijambo abashinga ntahe turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku byo mushikirije Emabre yagize ati asavye abanyapolitiki bariko baritoza gushyiraho intahe ishize mu gihe ndiko nkunda Imana nabavuze ko hari abarundi bafite amakenga ariko we akaba adafite amakenga akaba yibaza ko ayo matora azogenda neza akaba avuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gutahukana impunzi ambasaderi Edouard Bizimana ibyiyumviro byabo bashinga ntahe mu bivuga kwiki
yego murakoze cyane ni ibyiyumviro byiza cyane byubaka kandi ndabashimiye nongera ndanabaramutsa hanyuma uwavuze ati utsinzwe ati utsinze bashyiraho intahishize nibyo twese abarundi bose bifuza kuko nkuko umugani watari umugani uzobikorwa agasore yabivuze intsinzi uzotsinda azoba atsindiye yitsindiye wenyine canke ari intsinzi y'umugambwe wiwe canke yihara yiwe ni intsinzi y'abarundi bose nukuvuga yuko uzotsinda azotsinda agatwarira bose abatsinzwe nabo nyene bakagirirwa neza bakaguma mu mahoro hanyuma bagafasha no mu iterambere ry'igihugu no mu migambi y'igihugu kugira ngo abarundi ntitugume dusubira inyuma nk'ibirenge kuko twarabibonye yuko iyo hagize ibintu bigiye mu nzira itari yo ntacyo byungura uwabikoze ntacyo byungura abarundi uretse kubasiga mu marira n'amaganya icyo kintu rero kirahambaye rwose nanje no gisaba abariko barahiganwa bashyiraho intara ishize ubona atashimye ubwo abanyagihugu baciye yitura inzego hariho inzego zibishinzwe mugabo n'ukuri abanyagihugu bagume mu mahoro bagume batekanye bagume basangira kabisi n'agahiye
ambasaderi Mbayihaga ivyimvo vya Emabre na Nkunzimana tugakwijambo mu karengati
murakoze cyane na Genova nka mugenzi wanjye ambasaderi Bizimana Emabre no kumushimira cyane kuko afite ibyiyumviro byiza kandi twese dufite ni nk'impanuro yatanze akavuga ati mu by'ukuri amahiganwa bikaraba amasaba bikaraba ariko abahiganwa nihamara gutangazwa ibyavuye mu matora ati abumva barushijwe usanga barushijwe ati bahave bemera urubanza abarundi baciye bashyira intahishi bibaza yuko ariko bimeze niko twese twuhanura mugabo murabizi yuko kuva kera narindi uwo byankiye ntabwo uwo byankana mugabo ikiryoshe nuko abarundi no munsi aho bageze mu iterambere rya politike cyane cyane mu byo kumenya iby'intwari rusange n'ubwo ntabyereye cyane ntaneze n'ibivuyemo
nagomba guhumuriza abantumva yuko yabaye madre y'abakobri hano abarundi bariteguriye kutumvira umuntu bahamagarira indi kintu atari amahoro n'umutekano ibaza yuko rero nk'uko babivuza abandi ni byiza yuko abariko barahiganwa abantu bose bahiganye gushyiraho intashize ahubwo ibyumviro byabo nubwo abarundi batora abahaye amajyi akwiye bagaheza bakazobifashisha mugenzi wabo yabarushije mu matora bigafasha kubaka igihugu ariko ntihagire umuntu yohamagarira abantu
mumuko
canke mu zindi nzira
mu kanya gatoyi ikibazo cyo gutahukana impunzi nk'uko mushya ntaye nkunze Imana yagishikirije ni ikibazo abarundi benshi bahuriye ko hokogwa iki mu kanya gatoyi cyane rwose
icyo we nawe nagishikirije muri twa duce umunani navuga cya birindwi wavuze yuko uza atsinze amatora yorongora Burundi ashyira imbere amahoro n'umutekano kuri bose ku buryo n'impunzi ziri hanze y'igihugu ziyumvamwo uburongozi hanyuma zigatahuka zigafasha abarundi bene wabo igihugu kandi Bizimana ari Nyanza mu Rwanda niko yavuze yavuze yuko yifuza ko impunzi nabo botaha bagafashanya na bene wabo kubaka igihugu hanyuma aravuga yuko yifuza ko n'abarundi bafise amakenga yohera ko amatora bifuza yuko yorangirira mu muco kandi abandi bose bagaheza bakubahiriza ibyavuyemo nibaza yuko ikibazo cy'impunzi nibaza ko kizaba kiri ku rutonde rwa mbere rw'uzo barongoye igihugu kuko twavuze yuko yoza ari umutwara atwarira bose
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Okelo mwiriwe neza mwaramutse neza muri hega Okelo
ni mu majyaruguru ya Uganda ku boda ya Elgon ku ihuza Sudan yepfo na Uganda
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
nitwaza n'icyumviro
yego
ariho maze iminsi nibaza kuri aya matora yenda kuba mu Burundi ndibaza nimba aba uyu munsi ariko by'ukuri ndibaza abarundi bakoze amatora ariko ntabwo byari bikwiriye muri ko amatora aba akakanya kubera ko murere isi ibihe turimo kwa COVID-19 twe hano mu Uganda twari dufite amatora n'abanyayuganda mu mwaka utaha 2021 ariko na President Museveni yaravuze ati aga amatora mbona ko ashobora kuba mu gihe iyi ndwara mbona ko ititwugarije kandi arabivuga ari mu mwaka utaha ariko murere Burundi abarwayi barahari imiryango mpuzamahanga yarahagaritswe imwe twumvise abirukanywe bamwe basubira mu mahanga mu bihugu byabo hano kibaza Uburundi nta kizere mbona gihari cy'ukuri kw'amatora kizavamo uretse n'ikindi ye ndeba uriya muka uriya president wa Burundi no Pierre Nkurunziza uwo yarashyigikiye numvise ko yari genero mu basirikare b'Uburundi by'ukuri ntabwo mu matwi yacu haba mwana w'iki ntabwo twari dukeneye kumva ngo umusirikare agiye kuba yashaka kuba umukandidate
ariko ubu ni umusivire
yes ni umusivire ariko nubwo ari civilians genero kuba civilians muri ibyo bihugu by'Uburundi biragoye cyangwa se no mu bindi bihugu ntavuze iragoye n'ubundi yakomeza kuba ari umusirikare ariko none rekani bibaze hari ubwo electoral commission yatangaje ngo indorerezi zizaza mu matora zizabanza gushyirwa mu garanti kandi tuzi ko garanti imwe imara ibyumweru bibiri kandi ugasanga ko muri ibyo byumweru bibiri amatora azaba yararangiye
icyo ni ikibazo abashinganahe twatubiye mushinganahe Okelo badashobora kwishyura reka baragira icyo bavuze ku makenga mufise yo gutunganya amatora mu gihe hari COVID
hari akantu gato ariko ndashaka kuvuga aya matora mbona ko agiye aba yari kari nimo gusahura reka mbite nka rusahurira mu nduru murebe kubera nta bwisanzure burimo ni nko kwibira mu ntambara intambara y'abantu bari kwiba nta mategeko aba agenzura umuntu kubera isi yose iri ku bibazo bya virus
yego reka icyo kibazo barakwishyura ariko icyo ni icyumviro cyanyu abashinga ntayo turi kumwe baragira icyo bakivuze ko reka duhe n'ijambo John muriwe neza
Waramutse.
Waramutse neza.
Nimpore.
Nimpore muri hehe?
Ni muri Cedar Rapids muri state ya Iowa.
Aho muri state ya Iowa muri leta zo muri America.
Ego.
Zifashe gute ngaho?
Nukuri hameze neza naho hata aracamwa kabeho kananiranye kuva mu nzira ibisigaye turi sawa mu bisanzwe ntangorane kiretse iki kita kita kiraduciramwo turamenyereye ubuzima bwo kuguma mu nzu nta kazi ubu neze hafi yatatwagira kuhira ta kazi
naho ni hose muri leta z'umwe za Amerika ariko intara nyinshi zishika mirongo nka zose 50 uyu munsi zirorosha ingingo zimwe zimwe zari zafashwe kubira ico kiza cha corona murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku matora mu Burundi tukaba turiko tuvuga dusaba abanyagihugu n'abakunda iradio ijwi rya Amerika guterera ivyumviro ku byerekeye cyane cyane ibintu umutetsi wese azotorwa muri aya matora yoshira imbere duga ku ijambo ikibazo icyumviro
Eko mimbere yuko nzani kiwazo ni chumviro ndaramukije batumire ndaza ko baranyumva hanyuma namweke kandi baramukije ndanaba keje ko mwasubiye ku kazi muri studio ni miss mwarimu mazemo hanyuma ku kintu umu president atoronka amahikwe yo kuba president ikintu cy'ambere numvise nabandi basubiyemo nikijanye n'impunzi zibanze zipfe hariya mu mashamba yo mu makambi ya Tanzania muri Kongo abari mu Rwanda mu Bugande batahe kuko general bayimpunzi ndazi nta buzima buri yo bumetse neza kumira kunja z'ubwoko bumwe ataguhindura ibyo ni bintu bigoye kubamwo hanyuma ikindi naco baranyumva nabo nyene uno munsi nabyutse numviriza ijwi rya Amerika kuri iwanyu mu ntara kijya gisata cy'iwanyu mu ntara
yego
numvise mwa barundi benshi babaho barahiye bakarengwa yuko haramutse hatowe umwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi yuko batarota bataha ngo kuko ngo azo atagishasha ngo azoba azanye kiza gisumba ico kuba wa president yarasanzwe hari ngo yarasanzwe ari mongo aje kumusubira mu nkoko abandaniritse mu isemongo yo kubatoteza ngo nubundi ngo ntakite wagenyindu nashaka ndababwira yuko ibyo bo bipfamwo ibyo byumvira bafise bitashika bakabikura mu mutwe bakiyumvira iwabo w'umuntu ingene haba haryoshe kusumbya hariya kuko hariya nta bwisanzure bafise hanyuma rero ibisigaye nagomba nkete abarundi bose iyo bapfa kuba beretse amakungu yuko bakomeye kandi n'amakungu ariko ararorera amatora yabaye uno munsi je nagerageje kuvugana n'abantu benshi babaho ki telefone bamwe yuko umutekano ntangere wabaye mu mutu
n'abantu
bari bisanzuye naho hatabura kanenge ngo nta mwongo uburi sato ngo bitahizwe ariko uko byageze kose jewe ndabakete cyane kose
murakoze cyane
perezida atotokwa nawe nyene ntituramumenya turarindiriye uno munsi abarundi nibo bariko baracurubanza reka bo abarundi baheta gucurubanza nosaba yuko utotokwa atoteri gere kuko si wazoba yito yazoba yatowe n'abarundi
murakoze
karako narenza
murakoze John mukanya turabasomera ibibazo by'abantu bariko bakurikirana ikiganiro kuri Facebook ariko imbere yaho reka duhe ijambo ambassadeur Isidore reka duhe ijambo bwa mbere na mbere ambasadori Isidore Mbayihagagire icavuze ku makenga yashikirijwe na Okero avuga ati amatora ntirakwiye kwa Murundi reka muce mushikiriza n'ico kibazo chaka mukandi gasubiye guterwa gasaba ko impunzi zo kwitabwaho kugira ngo zishobore gutahuka mu kanya gato umunota umwe
kame murakoze cyane Okero ari mu Buganda yavuze ko amatora atarakwiye kuba mu gihe Murundi hariho abagwayi ba COVID-19 mugabo nibaza yuko Okero ari mu gihugu cy'u Buganda n'ubize ko ari ku mupaka wa Sud Sudan igihugu cy'u Burundi nibaza yuko hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hanyuma nibwo twizera bwonyine guheza bukaturabira ko ibi bikorwa bishoboka mu gihe hariho iki kiza nibaza yuko rero ingamba zose zafashwe uburyo ta na kimwe cyo guhungabanya amatora kubera uyu mugera wa COVID-19 ikiro yotekana nibaza yuko abarundi nabo bayikunda gusumba uko abandi bakurebe bakunda iyo babona yuko ari intambanye nibaza yuko aya matora bari kwigizayo ngo nibaza ko yoshira umutima munda abarundi turatekanye kandi turazi yuko atana kimwe gishobora guhungabana ngo umugera ube mwinshi kubera amatora hanyuma yavuze ngo nta cyizere afitiye amatora ko yogenda neza ngo kubera umukandida wa FNLD ngo ari umujenerali mu Gisota mwakimunyishuriye navuze yuko bari umusivile kandi amadisikire nubwo yavuze ati umuntu yarabaye umusota ntigahera ariko ntibaza yuko abantu bose dufite bagiye ari abaperezida ngaha naho mu gihugu ari bose barabaye abasirikare cyane cyane ntibatora umuntu kubera aho yagiye aracyo batora imigambi cyo ntibaza yuko yakiheza ko cyane hari ikindi yavuze ngo kubera Burundi bwaranze yuko abeza gucungera amatora bavuye mu bihugu byo hanze ngo bavuze yuko bashira muri confinement cyangwa muri karantene yuko iminsi cumi n'ibiri hari nibaza yuko ari amategeko ari ku isi yose umuntu wese yinjiye mu gihugu avuye mu kindi baramushyira mu kato cyangwa ahantu ha wenyine iminsi cumi n'ine kugira barabe yuko atabajya gukwegera akarambara yabari mu gihugu azanyiwe mu kera
mwosozera kuri cya kibazo cy'impunzi cy'akamukazi yego mwosozera kuri cya kibazo mu kanya gatoya cyane rwose cy'impunzi
yego nagomba nzora ikibazo cya Yohana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ikibazo cy'impunzi nibaza yuko ikibazo ugomba kubaza bakigaruka ko kandi ikiganiro ndazi yuko nuja gutorwa ndazi ko barabikurikirana ibi ni ibyiyumviro by'abarundi kandi nibaza yuko ari umuntu azoba aje gutwara atwaje abarundi rero yokora ibyo bamusabye urumva ko abarundi bose bakeneye kwisubiriza hamwe bakeneye kwibanira icyo shimba rero basaba yuko hamwe yoshira ku butegetsi mu migambi yihutirwa yogaragaza intoni ziri hano zigatahuka
yego be ambasador Edouard Bizimana ibibazo bya okero afite amakenga na John tirakamu gasaba ko abategetsi bakwihutira ikibazo cy'impunzi duga kwijambo mu kanya gato
yego murakoze nagomba yire cyane cyane abariko baratwumviriza ko amatora ari ay'abarundi kandi igihugu cyose kirafite nyine cyitunganya ntituvuge rero ngo bahabagize ibi ngo natwe duce tugira ibyabo bagize ngo hariya bagize ibi duce tugira ibya hariya bagize kuko urabye usanga ngira ngo ubu ingene haba hameze si cyo kimwe igihugu cyose kirafite ibyo kigendera ko amategeko kigendera ko hanyuma kigaca cyitunganya uko kandi nibaza ko atamunyamahanga akunda abarundi gusumbya uko abarundi bikunda aricyo gituma rero abavuze batireka amatora tuyakore babonye yuko ashoboka kandi atakizopfa nibaza yuko uwo muntu okero nkuko nabyumvise ngira ngo nta makuru akwiye afise yobanza akarondera akumbiriza mu bindi bihugu ngene biriko biragenda ubu ngira ngo ibihugu byinshi benshi n'abari bagize ibyo byo gushyira abantu ku ruhande benshi bariko barabivamwo nibaza yuko yobanza akarondera inkuru zikwiye kugira ngo agaruke mu kiganiro ngira ngo yogaruka afise ibindi byiyumvo ibindi navyo ibyo yavuze nibaza ko ntabigaruka ko
John nawe yavuze ikibazo cy'impunzi cyane rwose
ego cyane ikibazo cy'impunzi nibaza ko ari ikibazo nkora mutima kandi uzotorwa wese nabo nyene azogishiramo ingufu kuko turazi yuko twifuza yuko abarundi bose boba bari mu gihugu bagafasha kubaka ariko rero je nagomba kuvuga yuko gutahana impunzi gutaha gikuru uruhande runini ku mpunzi yo nyene impunzi abona ati jewe sinshaka gutaha nta uzomutahana ku gahato hanyuma nabo bamwe bavuga yuko hatowuyu batazotaha narumvise n'abandi bavuga bati umugambo uri ku butegetsi utaranduranywe n'imizi ntituzokwigera dutaha urumvise ntawo bigaruka ko ni
ego
nibyo umuntu aba yifashe intombero yafashe mugabo nibaza yuko harimo kwihenda kuko mwarabonye impunzi nyinshi zatashe ku bushake bwazo kandi ngira ngo ntawe bashyize ku gahato ngira ngo n'abandi mu nyuma bazotahuka kuko bazobona yuko bariko barihenda bafata ingingo nk'izo.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika. Uyu rero ni wa mwanya kubashikiriza bimwe mu bibazo heka n'ivyumviro biriko birashikirizwa kuri Facebook yacu ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika ngaha tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Diane mwaho.
Amahoro Fredi, washoboye kumenya inzira igushikana ku biro usanzwe ukoreramo imbere ya COVID-19?
Nasanze ibintu byose umengo nibishasha, kwinjira muri garaje byose n'ibintu byari umengo nibishasha cyane gose, ariko ni byiza, ibiro biroguruye, nta bantu bahari, urumva ubwoba nibuke cyane gose ko umuntu ashobora kwandura umugera wa corona.
Ego. Nuko rero nk'uko ari ubivuze, hariho abatari bake bariko barakurikirana ikiganiro biri kuraremesha ngaho uri muri studio ku ijwi rya Amerika bagize ico bashikiriza babicije kuri Facebook yacu. Ndahera ku wabaye wa mbere kutwandikira, yitwa Alas Sane Draman Watara, niko yita kuri Facebook. Yagize ati ayo matora nta kintu twayavuga ko kuko ayayo binyuranye, aya anyuranye icitwa amatora. Hamanije imbere Justin agaruka ku nkuru y'imbuga ngurukana bumenyi zaciwe mu Burundi uno munsi. Yaciye yandika ngo internet spécial dukoresha mu gutora n'abayacunga ntayo bakoresha, kandi ibi ntibibaye mu Burundi gusa, mwibuke ejo bundi muri Congo na Uganda byarabaye. Kubwanje rero ni byiza kuko bigabanya abafise agatima ko gutera ubwoba abantu babicishije ku bihuha bitandukanye. Edmo Kwizera yanditse ati turashimye leta ko yaciye internet kuko abarundi bafise ibihuha cyari gutuma abene gihugu batora imitima ihagaze. Gender kengurukiye leta asanga umwishura Ferdinand Uwimana yavuga ati amatora atagira internet atagira indorerezi abarundi tuzoca kenge ryari? Ewe Edmo sha, reka nihorere narengana. Hanyuma ndi ku management yatwandikiye nawe kuri Facebook avuga ngo ayisha matora ngo na matora maki atahagaririwe na buri wese ngo ni nkina mico bamwe mu bayihagarariye mu bahagarariye ico bise ayo matora ngo bari muri opposition ngo bariko barahagarikwa. Nuko nyene yavyanditse hama amede amwishura ngo jewe mvuye gutorera Nyakabiga nasanze byifashe neza cyane. Ndi nshimira Imana Thierry Tidjo niko yitwa kuri Facebook ngo natoye, ariko aho natoreye harakajagari, habuze impapuro dutorera ko kandi bafise intonde zacu, ngwemwe uramvye arabona. Na Melance Nizeyimana nawe nyene ari mu batwandikiye yavuze ngo abantu baravye mu maso wabona ukwinubana. Laurent Bigacande ngo biribonekeza ko hari icishije inyuma kuko si ukugara izo mbuga gusa, haravugwa ko hari n'abasenel bapfunzwe bari kubahagarikira ayo matora. Niyonzima Jean-Claude ngo amahoro y'Imana, amatora jewe aho natoreye yagenze neza cyane, internet nayo turiko dukoresha VPN. Nsabimana Platini Isa yanditse avuga ngo ubusendede iriko irakora ubusuma bw'amajwi ngo kandi twese tuzi ko Gwasa ariwe azotahukana intsinzi. Dose Santos Giovanni yishuye Nsabimana Platini amubwira ngo genda bukebuke wa musore we, ivy'ubutwara igihugu biba birenze ubwenge bwacu, twe turatora hama seni gaharura, uri umukozi wa seni canke. Twishime Valence ngo niba se nta internet murabona ngo murabona inimero gute? Ndabisoma mu Kinyarwanda yavyandikiyemo nubwo jewe mvuga Ikirundi. Hanyuma Vena Swalds yaciye amwishura ngo VPN niyo bari gukoresha ngo nayo ibindi byose vyugawe. Nsabimana Fabien ngo sendede izokwibirwa amatora n'ahari Gwasa zotsinda. Edi Dufitimana ngo mwategereje se ibitangazwa na Senireka duherahebye kuri buno butumwa bwa Kwizera Izahaki yavuze ngo nizera ko ibizovamwo abakandida biteguriye kuvyumva bakavyemera, ku kandi ngo niyo hagira ubihakana ngo nagira inama abaturage yo kutagenda bahumye ngo bashukwa nabo baharanira ngo nabo baharanira ivyubahiro vyabo ngo bamane amaraso bamene amaraso y'abaturanyi babo ku nyungu zabo zabo bakandida erega nta kindi biteguriye gukora kiruta ico ababa bandirije hanyuma Rusha Ernest acayishura ngo turipfuriza abavandimwe kugira amatora yuzuyemo ubwubahane n'ukuri kubahisha igihugu cabo kandi ngo anababere umusonga wo kubana aribo ubwabo n'amahanga nuko Fredi haracari butuma bwinshi turaza
turagaruka ko mu bindi biganiro urakoze cyane ngo se Diane tubibutse kandi kwivyo ari ivyimviro by'abanywanyi biradio ijwi ry'America atari ivyimviro ijwi ya Amerika washikana turi kumwe mumvise ivyumviro bitandukanye by'abakunzi bi radio ijwi rya Amerika imbere yuko mugira mu gihe kirekire Eliezer muri Veneza muri hega Eliezer
ajere ni Veneza ni muri kaza cy'umbora amuri cy'umbora ne rimwe
yego me akandi kazina kawe ninde ndashimiye duka ku jambo kibazo cy'imvio Duga kuja mu mkanye gato.
Bila vuga kije ke amatora kuri kiti babesha. Bimo utanenge. Ariko ke cyane cyane hakije abayitiya. Cyane abanyeshuri babiri muri segine pente. Ngo na bakirenga yabo gutora uko. Ariko sanga ko ari yandi cyose cyatumba cyatumbi yatuse. Ariko
ndashimiye telefone yanyu ivuga nabi muvuze ko hari mutunenge ku cyane cyane kuri mwebwe abanyeshuri bari hehe
ndumva
telefone yanyu itameze neza reka duhe ijambo ambasaderi Isidore Mbayihaga numve ko kwishura ico kibazo c'abanyeshuri bafise bagize ikibazo cyo gutora
nibaza yuko ikibazo ntacumvise neza kuko telefone yo yavuga nabi sinumvise ikibazo babagize
hoba hari ikibazo c'abanyeshuri boba batari bwashika nk'imyaka 18 gutora navyumvise nabi cyane rwose telefone yari imeze nabi
oya bo je nibaza yuko ngira hoba hari ukutumvika cyane neza kuko urongoye umugwi wigengojejwa mu guhagarika amatora FENI mu Burundi yaragerageje kuvuga neza
Your call was ended because you no longer
ndumva telefone ambasaderi Mbayihaga icite turamurondera mu kanya ariko nashaka mbaze na ambasaderi Edouard Bizimana niba hari ikintu afashikiriza ku bibazo eka kuvyumvira bitandukanye byashikirijwe n'abanywanyi bacu kuri Facebook
yego murakoze cyane kandi nabo nagomba ndabashimire kuko numva ari byiyumviro bitandukanye kandi byerekana yuko abarundi bamaze gutera imbere mu kugira ibyiyumviro bitandukanye kandi bakabyubahirizanya mwo ico ni ikintu ciza gose nagomba cyane cyane ngaruke kuri ibi bagomba bavuga by'indorerezi nibaza yuko birango hari abantu batabikwirikiranye kuko nibavuze ngo nta ndorerezi zari zihari sizi ndorerezi baba bashaka izo arizo kuko jewe ndabikwirikirana numvise ko harimo indorerezi nyinshi amashyirahamwe yigenga menshi harimo n'amashengero harimo n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi aho rero umuntu abadashizemo babanyamigambwe baserukira abanyamigambwe nibaza yuko sinzi bavuze ngo ntandorerezi zari zihari izo ndorerezi baba bashaka sinzi zari izo kuko ni bya bindi byo kwisubiza inyuma bavuga yuko amatora adarorerewe n'abanyamahanga adatererewe n'abanyamahanga atari amatora canke igihugu kitari nibaba ry'abanyamahanga kare gihe ubwo barundi nibaza ko twabirenganye no kuri kandi n'ikintu cyo gushima ibi nkuko nabivuze hari bihugu byinshi bizobonera akarorero ku Burundi bakabona yuko ibyo kuzerinze ataco bizana nibaza ko ari ico no nogarukiriza ngaho kuko ibi tugorane twagiye turaba bagumye batuvuga hanyuma numvise ko twatorewe inyishu ibishoboka hari n'ibyo usanga abantu batumvirije neza ibyo babatiguriye bakagenda batashishoje neza ibyo rero nibaza ko ari ibintu byaba bishika kandi n'ibito cyane ku buryo atakintu byoba byashoboye konona kandi mfate kano kanya mubona nshimire abanyamakuru hanyuma n'urugero rumwe rw'abamenyesha makuru badushikirije amakuru ko byariko biragenda n'ukuri badufashije cyane bakoze igikorwa gihambaye rwose n'ukuri ndabashimiye
murakoze cyane rwose ndabona telefone ya ambasador Isidore Mbayihaga isa niyacitse turacabandanya kumurondera ariko imbere yaho reka ijambo abanywanyi ijwi rya Amerika babiri Joseph na Rukundo reka dutangure kuri Joseph muriwe neza
ego mwiriwe amahoro Frederic nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro ndabona kanya kihuta cyane rwose
ndafite akabazo ariko n'intererano
yego
ndabanje gushimira abo barundi kuba bagize icyo gikorwa cy'amatora ni mu rwego rwose rwerekana ko demokarasi isa naho itangiye gushinga imizi mu Burundi akabazo rero ndakabaza abo batumire mwatumiye none ko kubijyanye n'ayo matora hari impunzi zimwe zimaze iminsi kuri radio zitangaza ko bahunze bagahunga ubutegetsi bwa CNDD FDD ese haramutse hatsinze watanzwe n'ishyaka ya CNDD FDD habona ese izo mpunzi barabona zizataha ese barabona amaherezo yazo azaba yahe aba murakoze akabazo kanjye karako
murakoze Joseph reka duhe ijambo Rukundo mukanya gatoro Rukundo gwiwe neza
rwe neza murakoze ku ijambo
yego
ya isa mbere nanjye nongeye gushimira nyakubahwa Perezida Nkurunziza ku majambo yari yaravuze ko azo atazosura kwitoza icyo ndagishimye cyane ama ikindi nacyo nagomba gusaba abo uwotsinda muri ayo matora kuko iyo dukurikirana bamwe mu gihugu baravuga ko mu gihugu usanga abantu bamwe cyangwa urwaruka rumwe warihaye ububasha bwo kuba nk'abapolisi ugasanga basa nk'abasubiye mbere inzego z'umutekano ku buryo usanga igihugu bene igihugu basigaye umenga babaciyemo kubiri rero icyo nosaba uwo tsinda ayo matora namba yo bava no mu mugambwe CNDD FDD ubwo gwaruka gwasubiriye abajejwe umutekano akarukura mu ibarabara ama akongera agategura imigambi ituma nambara basenere n'indi migambwe yose
yego
babumwe bagakundana kugira bashobore kubaka igihugu cyabo murakoze
cyane rwose ambasaderi Isidore Mbayihaga umurongo wari wagiye ariko reka Joseph yashikije ikibazo avuga ati mu gihe hutsinda umukandida yatanzwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD hakaba hari n'impunzi zavuze ko mu gihe uyu mugambi uri ku butegetsi izo mpunzi zitotahuka icyo kibazo mu kivuga ko iki cyotorerwa umuti gute reka mushinjantahe Rukundo wewe aratanze impanuro cyane cyane ku butegetsi reka n'uzorangura uzotorwa akagira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu tuga kwijamo umunota ubwe ntimurenze
yego murakoze cyane nibaza yuko icyo kibazo ni kibazo gisa n'uko hari abantu baba baratamitswe ibyobe bitari byiza kuko mu gihe abantu bagiye mu matora ntushobora kuvuga ngo nina akategeza gutsinda atari batindi cyangwa gukora bishoboka nibaza yuko nko twabuze umuntu bamutora kubera ari inzobe cyangwa ari utwitwombi bamutorera imigambi myiza nico gituma babaho umwanya wo kwiyamamaza bakabwira abarundi icyo bazokora n'icyo bazobamarira nico gihe rero uwo muntu akaba yuko atoheza ngo ave mu buhungiro kubera wowe yatanzwe amagambo yo ku butegetsi no kuri ibyo n'ibyumviro biri hasi cyane kandi bishoboka yuko ari inyigisho zoba zitangwa gutyo kuko umenga hariho uwundi ategereza gutsinda amatora atavuye mu mugambo CNDD-FDD nicyo gituma abantu bose babareka bagahigana ntawe uba uzotsinda mu kuba abarundi bagomwe ari benshi araheza agatwarira bose rero noheza nkabwira abo bantu bari mu buhungiro ko ibyo byumviro bashyize mu bivamwe uko birashoboka yuko adashaka ashobora gutsinda ndetse no mu yandi matora azokurikiza asanga hatsinze udatashaka kumva yuko ibyo bintu byoheza bikaba nabi ahubwo nibashyira imbere neza y'igihugu no kubana n'abandi hanyuma bataho
kuri icyo kibazo nyine ambasaderi Edouard Bizimana mu kanya gato umunota umwe
izyo ravuze kuko urabona yuko ari inyigisho ziko ziratangwa kuba kuri abo bantu bavuga yuko ari umugambo uri ku butegetsi uvuye muri bwo atsinze batazotaha ni nkuko bavuga bati twebwe tuzotaha mu Burundi atabantu nk'aba bakibaho cyanke ati atabwoko nk'ubu kiba mu Burundi bo mfashe ku karorero ariko urumva yuko ari ibintu bigoye ni inyigisho ziba zibarimwo kandi ibyo bashaka kubohera amaboko imugongo babuza abo bashaka gutaha kuko n'ukuri sinibaza yuko umuntu yovuga ati uwo mugambo utavuye mu Burundi yewe sinzotaha kuko ingorane abafise atari izo gutaha cyangwa atari ubw'impunzi nibaza ko ari ibyo wenyine yishizemo kandi yatoye ibyo rero nibaza ko nabivuze ubwa mbere na uzoza gutahana abantu ku nguvu umwe wese azotaha ku bushake bw'iyo
kandi gatoyi
kandi nibaza ko batashe batidoga barafise amahoro ngira ngo nabandi bazokubita gatima mbere bagaruke bibuke yuko bakwiye gutahana bo ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu
ambassador Bizimana tukiri kuri mwebwe mwabuze ikicyumviro gihambaye cyane rwose muvuga ati abarundi ntibakwiye gusubira inyuma ntibirenge hoko gwiki kugira ngo abarundi batere intambwe imbere izorama itazomara imyaka 5 itazomara imyaka 10 intambwe izorama bari mu mahoro bari muri demokarasi hoko gwiki mukanya gato amasegonda 30
ntumbero bariko yo kushigikira intwaro ya demokarasi kuyitsimbataza kubahana mu butandukane bwabo hanyuma bakubaha amategeko bagashiraho intaha ishize hanyuma umwe wese ahaherereye agashira ingufu ahashoboye mu gisata barimo kugira ngo ateze imbere igihugu mu byashoboye kugira ngo ingufu ziwe zibizo kubakira izo kugisambura
ambassador mbaye hagadamwe kugira ngo abarundi batere intambwe imbere kuko kenshi na kenshi hari igihe batera imbere intambwe imwe bagasubira inyuma intambwe zibiri kugira ngo bagume batere imbere umuzinga hoko rw'iki
murakoze cyane icyo kokorwa nuko abarundi batobandanya kubakira kubirarana cyane ego mwe kubirarana by'akahise kabi abarundi baciye no nibaza yuko abarundi bakwiye kujya hamwe bagahuza umutima n'inama bakubaha uburongozi buba bwashyizweho n'abaguciye amatora hanyuma imigambi y'iterambere leta izanye bose bakayishyigikira bakabitera mbere bose bahurira muri gakumira kuko hari abazagutambira gakumira ariko ugasanga rimwe rimwe hariho n'abikumira kubera ibyiyumviro byabo icyo rero nibaza yuko abantu bagiye kurengera ibyagiye byose bakabaha umwe bagahagarara nk'umurundi hanyuma bakagira igihugu cyabo
Ambasaderi Isidore Mbayihaga, Ambasaderi Edouard Bizimana, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku uyu munsi uhambaye cyane ku Barundi, umunsi w'amatora. Turashimiye n'abanywanyi bacu b'Ijwi ry'Amerika bose badutekamo bagashyikiriza ibyiyumviro. Turashimiye Diane yadusomeye ubutumwa bw'abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika kuri Facebook. Turashimiye na Fatuma Karara ekana injiniya adufashije mu buhinga bw'ibyuma. Turabashimiye mwese, mugire amahoro n'umunsi mwiza.